agriculture amakuru mu kirundi
tubaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba wigenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatanu nyine umwaka w'2025 ayo nayo ashimikiyane ni kuri ibikuru bikuru numunezero kuri bamwe mu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 20 rusengo gisuru ni mu ntara ya Ruyigi inyuma y'igihe ririko rirasanurwa ubu bavuga ko amasanganya atakigwiriye kandi ko n'urudandazo hagati y'u Burundi na Tanzania hari byasubiye koroha ariko harabagumana makenga ko ridashobora kumara igihe kirekire ridasubiye kononekara barabye uburyo rikozwemwo urunani rw'imigambwe barugize bitiriye Burundi bwa bose rusaba ko guterekana ibikorwa kubibonekeza hagati y'inzego zitandukanye kanye za leta kungorane ziri mu bisata by'ubuzima bw'igihugu byo hagarara rubivuga rufatiye kunyishu ziherutse gutangwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu nama nshinga mateka tunabafitiye inkuru yihari by'inkino nk'uko uruganda rwa radio indundikire tiregwama rubikora iminsi yose ya mbere umunsi tuvuga kuri amwe mu mategeko agenga urukino rw'agatebetebe byose mukaja kuvyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari irijwe ni Odilo Nkejimana mukanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru abakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 20 rusengo gisuru mu ntara ya Ruyigi barashima kubu kwiyunguruza byoroshye kuva aho risanuriwe rikoreshejwe utubuye tuzwi nk'ikariyeri bamwe mu bavuganye na Radio Indundi Kiritire baba muri komine gisuru iyo ntara nyene bavuga ko ubu n'ingendeshwa zihaca ziyongeye ndetse n'urudandazo hagati y'u Burundi n'igihugu kibanye cya Tanzania rwasubiye kuja ruroroha kubera iryo barabara rihuza ibyo bihugu bibiri naho biruko abanyagihugu basaba ko hari ibindi bikorwa byo kuyomezwa kugira ngo iryo barabara rikomere gusumba kuko hari bice bimwe bimwe byama byononekara bidatevye uburongozi bwa komine gisuru nabwo nyine burashima bukavuga ko bumaze gusaba ko iryo barabara ryo komezwa gusumba kuko rica ahantu hahanamye kristalize harera imana
Ni barabara rihuza urubibe rw'igihugu cya Tanzania ni barabara ry'igihugu nimero 12 mu gice cya zone Rusengo komine Ruyigi niciye muri komine Gisuru iyo ntara nyene ibikorwa byo kurisanura bisa nibiriko biraherahezwa bamwe mu barikoresha cyane cyane abanyagihugu bo muri komine Gisuru barashima ibyo bikorwa kubera ko ritarakogwa ryahora riteza amasanganya
uno munsi kweri ibarabara rimeze neza ryari rifise mu binogo cyagerashika kuritse nyene ngora zabamo mu modoka yashaya imoto ugasanga nyine ugasanga utaye mu kinogo mu kiraguye gusuba nyene n'itambarare wibanda gafire gusa
naho bashima baranagumana amakenga kutwo tubuye buye twashizwemo atagiye kinini tuzomara
novuga yuko umuntu yo bishima bukebuke nyene nk'ibintu bisanzwe kubera nyene igivu nta wori shima cyo kimwe n'igizungu ariko gusa nyene kubera ari igikariyeri hari hakaguma kabuze nk'uyu muzi nk'iri barabara giwacu riragendwa cyane mugabo umwanya n'umwanya nyashobora guhinduka ugashusanga rironone
n'uburongonzi bw'iyo komine ya Gisuru murashima ivyo bikogwa musitanteri garden inganza akavuga ko ubu urudandazwa hagati y'u Burundi na Tanzania byasubiye koroha
rero turabona yuko ubu traffic kuvuga imidugu cy'amari za barabara ijya mu gihugu cya Tanzania yariyongereye gusa kuko byahora bimeze kuko abenshi baratinya kwaca imidugu yabo kubera batinya ko isha yononekana
ariko musitanteri garden inganza aremeza kuko ryubatswe harahasaba ibindi bikogwa kugira rishobore kumara igihe kirekire
ene gihugu mbere n'indongozi cyane cyane zo ku mitumba y'ibarabara bitatuka ko nuko bugerageza bakaribungabunga turifuza by'ukuri yuko ibarabara itotura kononekara ku rugero barikoze gari bigeze ko ariko hariho agace gatoya aho bita mu bunyoro tubona yuko urukeri bahasize rutameze neza twarashyikirije kandi barafatiye iki kibazo mu ntoke
ibarabara ry'igihugu nimero 20 rusengo gisuru mu ntara ya Ruyigi riherutse gusanurwa rikaba rifise uburebure bw'ibirometero 37
Hafi yaho mu ntara ya Cankuzo ibarabara rigira 19 rica mu ruhongore kama gwa ruvubu riri mu bibangamiye ibinyabuzima biritungiwemwo kukura musugo ruhongore yemeza ko abaca ubu batacubahiriza umuvuduko wemewe n'amategeko arabo umutekano mu ibarabara Mariko bakunda intwari ashikiriza kwako kariko karabagahombo kadasanzwe akanasaba ko inyubako za kiringenzi zogwizwa muri ugo ruhongore kugira rugendegwe byukuri
iyi parike ya Ruvubu iracibwamwe n'iri barabara RN 19 haraho twadushika tugasanga hari ibinyabuzima biha siga ubuzima bivuye cyane cyane ku mivuduko y'abarengana parike ya Ruvubu usanga badakurikiza amategeko kuko ahandi mu guca mu bibanza bikingiwe nk'ibi hariho vitesse abantu bategeza kugira ko ariko ino mu Burundi abatubona ko hakira kantu hagihaze kujyanye n'abanyonga imiduga tukama twabonye ibikoko bitari bike byahitanywe n'amamodoka urumva ko aragahombo hanyuma kandi urugwamo rw'imodoka ruratuma keshi na keshi ibikoko bidashobora gutembera ko byategezwe ugasanga nkibarabara ryagombye kugira nkibariyeri ugasanga bimwe biheze ku ruhande rumwe bindi bigahera ku rundi ruhande kugutinya bivanye n'urugwamo rw'imodoka cira ngaha hanyuma mu parike ya Ruvubu turacakeneye cyane ikintu kijanye n'inyubako kuko ingenzi iyo zije ngaha urabona yuko hari akantu kagihaze turakeneye nk'ihoteli yo kwakira abantu baje ngaha bagashobora ku nkantu bashikira gatunganywa neza kuko iyo ngenzi je irakenera umuyaga nkuba irakenera ubuhinga bwa n'ukugira ngo ashobore gukora ya connection irakenera hishobora kurara hakwije ibitanda nivyo turafise inzu iracari ntoya cyandishwa kwakira mu ingenzi ariko hamwe ho kuba kwa ihoteli nziza nkuko handi mu bindi bihugu usanga bimeze byo tunganya cyane hama kadushikira cyane n'umujanye no gutunganya tubarabara dutembereza ingenzi ingenzi zoza turavyizera akamudutera aba baza mu Burundi aba ba diaspora
na igisata kijejwe ivyabamukera rugendo mu gihugu gisaba abanyamitahe n'abagwiza tunga bigenga kugwiza imitahe muri ico gisata kuko nkuko bishikirizwa n'ukirongoye ivyaranguwe na leta gusaba ikirangwa mwagahaze mwihuriro ryabegwa n'ico gisata cy'abamukera rugendo yakoraniye Bujumbura kumugwa mukuru butunze kuva kuri uyu wa mbere Jacques Bigirimana aramutswe ico gisata yavuze ko migambi yihutirwa vuba harimo kwandikisha inzu za kiringenzi ku rutonde rw'ibibanza bya mewe kugwego mpuza makungu tumukurikire asubirwamo mu rurimi rw'ikirundi na Norice Nduwimana.
Le gouvernement du Burundi a déployé plus d'efforts.
Leta y'u Burundi yarabishizemo ingufu zidasanzwe irandikisha mu hoteli n'ibibanza by'uburiro bigera kuri 16 dutegekanya muri iyo ntumbero gushirisha ku rutonde ama hoteli 118 y'ubwoko bwose amazu y'uburiro 16 hamwe n'ibibanza bitatu bizoberanwa amanama. Ariko rero haracariho ibyo gukora nko kwigisha abazofasha gukora urwo rutonde ibi bikorwa rero bisaba uburyo bufadika nico gituma duteye akamu abanyamitahe bigenga kugira baza n'umuganda wabo mu gushyira kuri intumbero twihaye turasabye kandi abafasha mu iterambere ry'u Burundi gushyigikira amashyirahamwe ariko ateza imbere igisata cy'abamukera rugendo muri rusange hamwe n'ayitanga kugira ngo habe ibikorwa by'akanovera mu bibanza bya kiringenzi kuko leta yonyine ntishobora gutunganya ibishimisha ingenzi zose atagiye mu ruhara kw'abayifasha ku bahinga bariko bararonsa inyigisho zo kunagura iki gisa tubasaba kuzokoresha ubwira no kubahiriza amategeko mu gushyira ku rutonde ibibanza bibyimirije mu gihugu muteriza kwiyumvira ku bikorwa byoza imbere mu guhaka Nobel ibintu byose u Burundi bwirata hisunzwe amategeko
Radio Indundi Culture. Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12:26 mugashobora kuyumva kuri FM muri mu gisagara cha Bujumbura kuri 88.8 n'ibice 2 nayo mu zindi ntara muratwumva kuri 99.9 n'ibice 9 mu makungu mukatwumva kuri Indundi Kirutira Kaburungu com. Inama nshinga amateka kuri uyu wa mbere yiriwe mu matora y'abakomiseri bashasha bagiye kurongora umugwi w'igihugu wigenga uraho iby'agateka ka muntu mu Burundi CNIDH amatora gushika n'ubakibandanya abashinga teka bariko bahitamwa amazina yabitoje bagera kuri 12 bo mu bwoko bw'abahutu na 9 bo mu bwoko bw'abatutsi tufatiye kubiharuro bari bageze ko mu gihe twinjira muri aya makuru umugwi mushasha ushobora kurongorwa n'uwitwa Musenyeri Martin Blaise Nyabobo mu kibanza cha kabiri naho amajwi yaramaze guharugwa ashira imbere uwitwa Glorioza Nimenya tubibutse rero kwa ayo matora arikaba inyuma y'indwi hafi zibiri ziheze aho zaramutswe uwo mugwi atawe meza neza hari gushika ubu kiretse inkuru zivuga ko yoba yarahunze igihugu mubijanye n'amagara y'abantu ukwibungenga hakoreshejwe ubuhinga bwo kwa muganga bwo gusama imbanyi gufisa amahigwe 40% yo gukunda kuba kenyezi bafise imyaka itarenza 35 nkuko bivugwa na muganga yanonose ivyirondoka rijanye n'amagara meza jiriberi nibitanga uwo muhinga mu kuvura ubugumba gashikiriza ko ibituma imbanyi samwe hakoreshejwe ubwo buhinga ishobora gukoroka bivanye n'amagara y'umwana ingena bameze agisamwa canke uko uwo mukenyezi yibungenze biciye muri ubwo buhinga ingene yifata uwo muganga akavuga ko gusama bishobora kugeragezwa rimwe inshuro nyinshi umwe mu bakenyezi bakoresheje ubwo buhinga yamara negura ko ubwo buhinga bwo gusama imbanyi busaba uburyo bw'amafaranga menshi nibitanga agasaba ko ubwo bwoshobora gushikirwa na bose iyi nkuru twayiteguriwe na Claire Yakankundiye
Mukwibaruka umwana yabonetse ku buhinga bwo gusama imbanyi bwo kwa muganga mu Gifaransa bwitwa fecondation in vitro muganga yanonose ivyirondoka Gilbert Nibitanga yemeza ko ibyizuwo mukenyezi acakogwa
nabantu baba bararindira ikibondo imyaka myinshi no kuvuga ko umuntu nkurya hageze kwibaruka nivyo arashobora kuvyara neza mugabo urya mwana tumuretse ngavyare neza arashobora gushika yuko umwana ashobora kuruha rero ntwe nk'abaganga ibyo tutiza kubikura mu nzira umwana avuka biciye mu nzira zoroshe tukiye muri cesarienne kuko nico bita mu Gifaransa grossesse précieuse
umuhinga mu bijanye no kurondoka hakoreshejwe ubuhinga bwo gusama imbanyi bwo kwa muganga aravuga ryari bikenegwa ko hakoreshwa ubwo buhinga
umukenyezi aritura muganga tukabasuzuma tukababaza kahise kabo turabatuma ibipimo byo mu maraso kugira turabe nkabura mubiri ko zikwica neza gabanutse turabatuma ecography kugira turabe kwa igitereko kiriyo canke izo mbuto zirimo bafise amahovera ameze neza bwo umukenyezi kugira byare nuka bafise imiringoti irengana imiringoti itarengana nibikunda kashobora gusama imbanyi neza ninge bote itarenga ntaya bundi buhinga bushobora gukoreshwa atari fecondation in vitro ku mugabo turarabaye ko afise intanga ikipimo bita spermogramu turatuma mu gihe umugabo afise intanga zirimo nabandi busanga dafise intanga abagabo ari igipimo tubakorera bita pesa cyangwa tisa
akanavuga ibituma imbanyi nkiyo ishobora gukoroka
koroka ikibondo ahanini yabivana na embryo iba yabonetse carité d'embryo nayo ivana niki n'imbuto z'umugabo mbega zimeze gute mbega yo madgi y'umugore yo ameze gute huye bishobora kuzana icyamwe kimeze gute ukenye kamaze kurenza imyaka 35 carité d'embryo iragabanuka cyanki y'umugabo anyu inzoka cyane ntangazi usanga zitameze neza turabahimiriza ningere bafungura imbere yuko tubavura
Janine niyo nkuru umukenyezi yaronse kibondo hakoreshejwe ubwo buhinga aravuga ingorane zimwe zimwe
batanguye uwo mugambi wa fecondation ariko ico gihe 2023 ntivyakunda turasubira bya kabiri 2024 niho batonga kibondo biragoye nyene kuko bitwara uburyo bwinshi
nibitanga agasaba ko ubwo buhinga gushobora gushikirwa na bose
umuntu ataziganije ntibyoroshe uyu mugambi w'ubugumba umugambi wa fertility woja mu migambi ya leta bishobora gufasha abantu benshi cyane cyane bakiri bato babatashobye kuronka ikibondo
ukwibungenga hakoreshejwe ubuhinga bwo gusama imbanyi bwo kwa muganga bikunda ku mukenyezi ataraca yamara bigasaba rimwe rimwe kugerageza inshuro nyinshi kugira umukenyezi ashobore gusama abakenyezi bafise imyaka itarenga 35 bafise amahigwe 40% yuko ashobora kwibungenga mu gihe abarenze imyaka 40 bafise ibice 10 canke 5 kwijana na vyamahigwe nkuko vyemezwa na muganga yanonose ivyirondoka Gilbert Nibitanga avuga ko ubwo buhinga bushobora gutwara amafaranga yababa miliyoni 30 mu mafaranga y'amarundi
Claire Yakankundiye urakenuye mu bijanye n'intwari bereye urunani rw'imigambwe bitiriye Burundi bwa bose rurasaba ko ico guhita guterana ibikorwa kuboneka hagati y'inzego zitandukanye za leta ku ngorane ziri mu bisata by'ubuzima bw'igihugu cyo hagarara kugira ngo intwari bereye itsimbatare mu gihugu umuvugizi w'ugo runani afatira ku nyishu ziherutse gutangwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'Burundi aho arumutumire mu nama nshinga amateka ku wa 10 ndamukiza guheze akabona ko ivyo bituma ingorane zongerekana Kefa nibizi yibaza ko ivyo gutererekana ibikorwa vya leta bishobora kugaragaza ukutumvikana kuri mu nzego za leta ariko gusaba ko ivyo byohinduka mu ntumbero gukomeza intwari bereye
igituma ivyo biteye ingorane twe dufatire no mu muryango iyo usanga hagati y'umugabo n'umugore n'abana atabwishabazwa mu muryango ntuburiho ivyo ubutegetsi rero afise ukuntu bitunganye iyo bahamagaye umukuru wa leta bati mbega ibi bintu bimeze gute bakamaze vy'igitoro bakamaze vy'ibarabara bakamaze vy'isoko riko rirubakwa ngaho vyose akavuga ko atavyaze kandi ariwe ajejwe programa zose za leta cyumva yuko hari ukutumvikana hagati yiwe n'umukuru w'igihugu ucona kandi uko atabikorwa biri kubirakogwa uko ategeza gukurikirana ku munsi ku munsi uko vya leta urumva ko atari kubikurikirana ivyo bice bituma rero ibikorwa vyose vy'igihugu bidindira mushikano cyose akore vya gomba kwa yuko uko gukurikirana hafi mu gifaransa ndo kwita coordination yuko vya leta tekerakogwa kuko nyene ibazo vyose bako atavyazi akemeza mbere yuko na raporo yasomye ariyo bamuhaye byumvikana kumenga wenyene nta yemanga ngo yemere ubundi buya raporo niyiwe niwe iraba ariko urabona yuko ariho ibibazo byingenere leta ariko irakora kica bituma uzo bw'igihugu gose buhagara nuko ubwa mbere abanyagihugu banyotewe yuko aronka ubundi butegetsi harimo mbere na benshi mugambwe uri ku butegetsi bavuga bati twebwe dusize dukingira bivyo kononeka mugabo turabashigikiye
Radio Indoni Culture, à vous, quoi, mon
Dieu. Elle est bonne, accélération! Oh, pas de pénalty ici!
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye ibijanye n'inkino uruganda rwa Radio Indundi Kiritire rubashikiriza iminsi yose ya mbere umunsi tukavuga ku mategeko agenga urukino rw'agatebetebe bita gymnastique umwigisha wago avuga ko urukino bwirizwa kwirinda kunguruza ibirenge kuko acatakaza amanota Salvatore Bigirimana avuga ko uronka amanota menshi ari umukinyi ashobora imyimenyerezi igoye muri urwo rukino inkuru ijanye n'ivy'inkino y'umunsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rw'agatebetebe uyu munsi mu gihugu rwasubiye inyuma n'urukino rufise amategeko rugenga kandi rusaba abahagarikizi nk'uko bishikirizwa n'umwigisha wago aha rero yerekana ko ari umugugizwe n'abahagarikizi batatu
abahagarikizi rero ntaba ari umuntu umwe ni jury muraba mwicaye nka kujya kwa batatu mugaca muraba umwe yatanze amanota undi yatanze amanota undi yatanze amanota mugaca muraba mwayene byiza ko waragize gymnastique hanyuma ubindi ugacukira ama exercice ukamenyera
Salvatore Bigirimana avuga ko hari ibyo ukinabwirizwa kwisunga
amategeko yabyo yitwa code de pointage muri ijye mico yose barafise amategeko byose ari sol ari agre ari ni ku manota 10 rero nk'akarorero nka bya bindi usimba ukizunguriza hejuru mu mategeko n'ukugwa umata hasi ngo pa mugabo uguye ntucumata ngo pa nibirenge ugaca wunguruza ikirenge gatoyi nkawe urumva bacha gukura inota uguye ukagwa kunda cyangwa ukagwa ku mugongo urumva ngaho bacha gutwara menshi
urukino rusaba umwete ndetse n'ubuhinga uyo mwigisha sigura ko ushobora imyimenyerezo igoye ahabwa amanota menshi
gutora exercice zikoye cyane niko ukorera ku manota menshi hanyuma ukorera ku 10 uko ukora akakosa baza barakuramo hanyuma ugaca usigara korera kuyasigaye mu gutanga amanota bivana rero kuri niveau de difficulty na execution gene wabikoze
ku kibazo cinge nabahagarikizi batanga amanota Salvatore Bigirimana agira ati
hanyuma rero ntaho ingene batanga amanota ni nota ingene bigoye aho wahereye bagaca bongereza ningene wabikoze bagaca kuramwo udukosa bagiye baragukura niko ucuronka amanota
urukino rw'agatebetebe rukomoka mu gihugu c'Ubudagi mu nyuma rujarura kwiragira mu bindi bihugu byo ku migabane itandukanye ubwo rukino rukinirwa ku musezero bita tapi mu rurimi rw'igifaransa ufise metero 12 ku 12 rumara imisegonda 70 ku bahungu nayo ku bakobwa rumara imisegonda 90 gusa
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'ivy'inkino uri waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro wa ku isaha 12 n'iminota 36 abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi ko Vio Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane